Muteze amatwi Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibiganiro byaryo. Muri uyu mwanya ibiganiro twabateguriye rikaba bigiye gutangura. Ibiganiro bibandanya gushimikira cyane cyane ku Burundi. Muri kumwe nanje Fideni Yongaba.
Urumva guturira umodoka bakongera bagaturira ibi na biri amazu baturira ama antene ya communication. Urumva yuko atari yamyerekana twako turarondera.
Uwo n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura Saidi Juma ahanurwaruka kureka konona ubutunzi bw'igihugu. Ni mu kanya gato kari imbere. Nyamara tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino. Amakuru tubashikiriza, umushikiriza manza kizigenza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Loretta Lynch yatangaje ko ibinyoma na ruswa byaranze bikomeye ishyirahamwe rijejwe umupira w'amaguru ku isi FIFA mu kiringo cy'imyaka 20. Ivyo Loretta Lynch yabitangaje no musi wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i New York mu gihe ivyaha vyashirwa habona ku bategetsi 14 b'ishirahamwe FIFA mwitohoza rikomeye ku ishirahamwe FIFA. Umushikiriza manza kizigenza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Loretta Lynch yavuze ko ivyo vyagirizo vya ruswa ku bategetsi bakomeye b'ishirahamwe FIFA vyageramiye bikomeye abantu batari bake. Amenyesha ko kuva mu mwaka w'1991 abategetsi b'ishyirahamwe FIFA bishimikije amabanga bari bajejwe kugira bakira ibiturire by'imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari. Abategetsi 14 b'ishyirahamwe FIFA begetswe ko ibyaha bya ruswa n'ubushikiranganji bujejwe ubutungane bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abashikiriza amanza bavuga ko abo bategetsi bakira ibiturire by'amafaranga arenga imiliyoni 150 z'amadolari mu kiringo cy'imyaka 24. Abategetsi mu gisagara cha Zurich bahagaritswe abategetsi mu gisagara cha Zurich bahagaritse abategetsi indwi b'ishyirahamwe FIFA no musi wa gatatu mu kurindira kubashikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi muri Amerika FBI James Comey yatangaje ko iyo nyifato yacitse uburyo bwo gukora bw'ishyirahamwe FIFA. Ibitero vy'amabombe vyabihevye vyahitanye abasirikare b'igihugu ca Iraq 17 mu ntara ya Anbar mu ijoro ryashiriye uno musi wa gatatu mu gihe inteko zishigikiye leta muri Iraq zibandanye igikorwa cazo gishasha co gutuza umugwi Islamic State muri ako karere. Abategetsi b'igisirikare ca Iraq batangaje ko ibitero vyabereye hanze y'igisagara ca Fallujah kiri mu minwe y'umugwi Islamic State mu ijoro ryo ku musi wa kabiri. Vyabaye amasaha make y'inyuma y'uko leta ya Iraq itanguye igitero cyo gusubira gufata ibice by'intara ya Amba biri mu minwe y'umugwi Islamic State. Igisirikare cya leta ya Iraq n'abagwanyi bashigikiye leta bashimikiye muri iki gihe ku bice biri hanze y'igisagara cya Ramadi, umugwa mukuru w'intara ya Amba, mu kigoro ko gutuma abagwanyi b'umugwi Islamic State batabandanya baronka ibyo bakeneye imbere y'uko binjira mu gisagara cya Amba ubwacu. Icyo gikorwa cya gisirikare gishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikaba cyatanguye ejo kuwa kabiri. Umuvugizi w'ibiro vya Perezida wa Amerika George Earnest yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizotegerezwa kubona ko igisirikare cya Iraq gifise ibikoresho gikeneye. Abashinga amateka mu gihugu cya Madagascar batoye kwirukana Henry da Jao na Rima Pianina mu mabanga yiwe ya Perezida mu bishobora kugera mu rutwigoro tw'igihugu cya Madagascar tw'ugutsimbataza umutekano inyuma y'imyaka itari mike y'intambara. Iyo ngingo yemejwe n'abashinga amateka 121 ku bashinga amateka 125 bagize amatora no musi wa gatatu. Iyo sentare itegerezwa kwemezwa, iyo ngingo iteza kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kugira ije mu ngiro. Radio Ijwi rya Amerika, muteze amatwi Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Dushobora kwakira ubutumwa bwanyu kuri WhatsApp. Nimero yacu ni mutanguza 1, hanyuma mukagira 202-44-1991. Mufise amafoto ivyiyumviro canke amakuru yaho muherereye mwo yatungukira kuri iyi nimero maze tukabibatangariza. amakuru abandanya gushimikira ku Burundi muri komine ya Kinindo kuruno muhinga muhabaye imyerekano yatumye imodoka yo muri kaminuza y'ubuvuzi INSP Institut National de la Santé Publique turigwa Saidi Juma arongo igisagara cha Bujumbura yahaye ikiganiro mugenzi wacu Desire Atongimana aha hanurwaruka kureka konona ubutunzi bw'igihugu agasaba n'abavyeyi gukora akazi kabo. Desire Atongimana aradushikiriza ibindi kuri inguru
yakamu dutere urwaruka nuko guhagarika ubugizi bwa nabi kuko murabona ko bari ko baronona bononera imiryango bononera igihugu ivyo rero murabona yuko atavyoshora kudushikana muri iki gihugu twariko turatera imbere mu bijanye n'umubano mwiza mu bijanye n'amahoro n'umutekano urumva guturira umodoka bakongera bagaturira ibinabiri amazu baturira ama antene ya communication ibyo urumva yuko atari yamyerekana twariko turarondera ahubwo ari ubugizi bwa nabi bifise ikindi kintu bigamije atari ibidusanzwe tuzi twasaba rero yuko abashobora gushikira urugwaruka yuko boruhanura rukagarukiriza ngaho ivyo nonekaye biramaze nitwifuza yuko ari ibindi twaguma twongerako
ico mu bamwimirije gukora kugira koko ibi bintu bihagarara muri kino gihugu
ego ikiriko kirakogwa murazi yuko tubifashijwemo na menibe hari ibiganiro biriko biraba na leta hamwe n'abatunganije imyerekano nibaza yuko bazogica bashitseko kugira ngo dushobore guhagarara ibintu bintu bishobore guhagarara hanyuma duheze dusubire mu mahoro abantu babane atakibazo
abavyeyi bobo burwaruka nta kamunwa bate
ego akamo tutera abavyeyi urugwaruka nuko bo bicarika bakabaha indero imwe yo kuziko bakababwira ko ibibariko barakora atabizobashikana akarero turagafise twe ngaha mu Burundi murazi vyabaye muri 1993 kuduga aho gwaruka gwakoreshejwe cyane ndetse mu nyuma ngo gwaruka bikaba byarabagira ingaruka mbi nitwe kwifuza rero yuko ubwo gwaruka n'ubu rusura gukoreshwa muri zo nzira ahubwo niba bahanure basubire ku mashuri baje kwiga kuko abandi bariko bariga kandi bazosanga bahombye byinshi kuko umwaka urashobora kuba imfa gusa kuri bo kuko abandi bo babandanya biga
ibiganiro n'inama bigenewe gutorera umuti ikibazo cy'u Burundi birabandanya hirya no hino muri Afrika y'ubuseruko hategekanijwe inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere nayo izokwiga ku Burundi mugenzi wacu Edi Gwema dufitiye inkuru y'imvaho ari Bujumbura mu Burundi
mugiye hano ibujumbura imyigaragambyo y'abatifuza ko president Pierre Nkurunziza yongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ikomeje ndetse leta ikaba ikomeje no kwotwa igitutu n'amahanga abahagarariye leta bo bakomeje kuvuga ko urusaku rw'amahanga rutazigera ruhagarika umugambi w'umukuru w'igihugu wo gukomeza kwiyamamariza uwo mwanya mu matora ateganyijwe mu kwezi gutaha kwa gatandatu hagataho amahanga akomeje gushakira umuti ibibazo biri mu Burundi mu nzira z'ibiganiro ndetse no guhagarika inkunga ibihugu bitandukanye byageneraga Burundi mu rwego rwo kugerageza kumvisha leta ko ikwiye guhindura imigendere yayo kuri uyu wa gatatu intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Said Ginit warumaze iminsi agerageza guhuza impande zitandukanye hano mu Burundi yageje raporo ku kanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hano ku mugabane wa Afrika ho hateganyijwe inama y'abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afrika y'Uburasirazuba izateranira i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania. Tubibutse ko inama nk'iyi yari iteganyijwe guterana ku itariki ya 13 z'uku kwezi ariko ihita isubikwa nyuma yuko zimwe mu ngabo z'u Burundi zigerageje gufata ubutegetsi ku ngufu. Icyo gikorwa cyari kiyobowe na General Godfrey Niyombare kugeza ubu bitaramenyekana aho aherereye. Nubwo iyo nama y'i Dar es Salaam yatumiwemo abakuru b'ibihugu kugeza ubu ntibiremezwa neza niba President Pierre Nkurunziza azayitabira. Mu kiganiro kuri telefone Willy Nyamitwe umujyanama mu by'itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yambwiye ko u Burundi buzahagararirwa muri iyo nama ariko ntiyemeza ko umukuru w'igihugu azaba ari i Dar es Salaam. Yambwiye ko bikiri kare gutangaza niba azagenda cyangwa atazagenda. kubatavuga rumwe na leta nabo bazaba ari muri iyo nama ngo igihe cyose Nkurunziza atazaba ari muri iyo nama kandi ari we pfundo ry'ibibazo ngo babona ntacyo izageraho bakaba musaba kubaha abagenzi be akayitabira twabibwiwe na Dr. Jean Minan uyoboye Frode Bunyakuri ishyaka ritavuga rumwe na leta
akumbeza impanuro ahabwa n'ababanyi n'ishira hamwe turimo muri bihugu tuhanya akarere tw'akarere turimo uko igihe twajamo twabigiyemo ari batwara kandi atubwira ko ari byiza cyane ni ukuvuga rero natagenda ku nkungu kuko bari kugaya abantu b'abashinga ntahe nkawe harimo n'abamuro ariko twebwe tuzoba ariyo turi kugira ngo tubashikirize amanda arimo arakorerwa Abarundi kubera iki umuntu ashaka ikingo cya gatatu cy'uko umukuru w'igihugu kandi amategeko abimubuza aho rero kutagenda ni uko nawe nyine azaba yabonye ko icyo kiringo agikwiye adashaka ni uko abantu bose babimubwira ariko nta kintu bizomubuza bajuhanuru joyati bajomuha ubwo butumwa bw'impanuro tuzobwumviriza natwe twonye tubumubwira
eshanu z'ukwezi kwa gatandatu ishyaka ryawe ryaba ryiteguye kujya mu matora vururuzi maze iminsi zibera mu Burundi nyuma y'uko imyigaragambyo itangiye zimaze guhitana abantu barenga 20 naho imibare mishya yasohowe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ita ku mpunzi ikabigaragaza ko umubare w'abantu bamaze guhunga iryo shami rifite imyirondoro ugera ku 72,000 Edirwema Radio Ijwi rya Amerika ya Bujumbura mu Burundi
urakoze Edi mu Burundi kandi inyuma y'ukwezi kurenga abanyagihugu badashigikiye kiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu bari mu mabarabara igisata cingenzi kiracumbagira abigenga basanzwe bakorera muri icyo gisata harimo amahoteli bimeza ko bariko bakora bahomba ku ruhande rwa leta ho bavuga ko atagitangaje kirimo kuko ibihugu byinshi bya Afrika iyo biri mu biringo by'amatora bitagendegwa inkuru y'umumenyesha makuru mushasha wacu Diane nini ni hazwe
Kangeni Burundi ma imana yavuye
Igihugu cy'u Burundi abenshi bita umutima wa Afrika gihereye muri Afrika yo hagati bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura twavuganye bakemeza yuko naho ibihe bya politike bigoye ico gihugu kirimwo bafise ico bagishima ku gihugu cabo
abantu baho arabantu bakira abantu bidasanzwe ni igihugu kidasanzwe ni igihugu ciza cyane
twe mu Burundi batamba ibintu bitandukanye agasimba bagatamba imakamba Intore nazo ni mu Kirundo abantu bazi kujisha bazi kubaza
imwe rimwe mana niyo zako no mukurema bahereye ngaha kobera ibintu vyiza vyinshi biri ngaha anya mu nyambaro mu ngendo mu mvugo mu nyifato urafise ahantu hari biyaya imisozi dufise amashuha arenga 6 mu Burundi
benshi barakunda ninjya ziwacu kobera akanovera kiwacu dufise n'abakobwa beza n'abahungu bacu ni beza twambara neza dufise ingoma nziza tuvuza neza ingoma
hambavu ingoma z'u Burundi ziri no muri bimwe ingenzi ze zihurumbira Uburundi bufise muri rusangi ibanza vya babijana 126 biri mu ntara zose bituma ingenzi zihahurumbira muri ivyo bibanza harimo nk'ibibanza bishinguwemo abami n'abamikazi amazu ya kera yari yubatse Kirundi ikiyagatanganyika eka ndetse n'amashamba cirumeza usangamwe ibikoko bitandukanye avuga imboni icuye arongoye ishira hamwe intore tour rifasha ingenzi ati ntangenzi zikigendera Burundi
ntabantu tukironka kuko ingenzi ijanwa n'umutekano muri make rero ntangenzi zihari kubera atamutekano hari
Leonidas Sabonimana umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ubudandaji mu gisata cingenzi ntakana ko igitigiri cingenzi cagabanutse ariko ngo ntawo kwemeza ko vyatewe n'icuka ca politike kihari
hafi mu bihugu byinshi byo muri Afrika mu gihe abantu bagire baje mu matora usanga inkuru ziva mu gihugu ari inkuru zica imitima abantu bigatuma abantu batiyumvira kugenda ico gihugu kubera ibintu by'amatora no vuga yuko atari bihe bituma abo bantu boroherwa kugendera igihugu
nibizokoroha gusubira gusana sana kino gisata inyuma y'ayo matora mu gihe bimwe muri ivyo bihugu vya Afrika turiko turatanga ko n'uturorero usanga ayo matora abaye niko hakaba imishamirano mugabo ntihagira bicwa ntihagire n'abafungwa
icunzi ni kimwe nuko mu gihe leta ishize uburyo bubereye muri ico gisata inyuma y'igihe ico gisata naco kiratera imbere
amakuru dukura mu ndege zegukira ibihugu vya Kenya n'Ububirigi avuga ko abagendera igihugu c'u Burundi bagabanutse gose kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane indege y'Ababirigi ijamo abantu 280 isigaye ishika mu Burundi ifise abantu ngo bagera kuri 50 indege y'Abakenya nayo yari sanzwe iguruka ku gataka k'u Burundi inshuro zitatu ku munsi isigaye iguruka inshuro zibiri gusa amahoteli atari make mu gisagara ca Bujumbura akunda gushikirwamo n'ingenzi twaciyemwo batumenyesheje ko atangenzi baherutse gukubita ijisho mu bushikiranganje bw'ubudandaji bakemeza yuko igisata c'ingenzi mu Burundi ari gisata gishobora kwinjiriza leta y'u Burundi amafaranga asumba ayava mu kawa n'icayi bimwe mu bitegwa njabuka amazi byinjiriza amafaranga y'agaciro igihugu c'u Burundi I Bujumbura Diane Ninahadze ku bwiju rya Amerika
bakunzi bijwi rya Amerika ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse programu itangira kuva isaa 11 n'igice twongeye amakuru isaa 12 isaa 1 n'isaa 2 mu gitondo ku gicamunsi ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isaa 10 saa 11 na saa 12 amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi ni ku ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
Radio ya Amerika abarongoye amasendika y'abigisha mu Kirundo mu Burundi basaba umushikiranganje w'indero kudafata ingingo y'ugwagarika mu kazi abarimu bahunze bare ku rutonde rw'abatanzwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo ko batari ku kazi mu gihe kandi umuyobozi w'indero yemeza ko umwaka w'ishure uzorangira neza abo barongoye amasendika bavuga ko abanyeshure bigishwa byanke bikunde ibibazo vya leta navyo ko biriko bikogwa nabi ibindi turabishikizwa n'umenyesha makuru wacu mushasha Jean Bosco Darurinze
ngo si vy'imbeshere ngo abigisha batari bake barahunze Remi bigira umusase n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo
ico gitigiri twabonye ari kinini gose muri komune ya Bugabira no muri komune ya Busoni Bugabira twasanze arabigisha 43 naho naho nyene tumaze kurohira raporo twumvise ko hariho abandi bo baragiye mu nyuma aho havugiwe ibya kudeta ibusoni naho hahunze abigisha 24 naho abigisha 24 nyene bavuye mu mashuri atandukanye mato mato nayisumbuye
ingaruka mbingo nuko inyigisho zisozera umwaka na cyane cyane mu mashuri mato mato ziriko zitangwa bya nk'ibikunde nk'uko ndagije Imana Yohani arongoye sendika SLEB ihurikiyemo abigisha mu mashuri mato mato mu Kirundo abivuga
amashuri ntibararonka abandi bayigisha usanga umwe ava mu mwaka wa mbere akaza kwigisha wa kane kugira ngo programme bashobore kuyirangiza
Umuyobozi w'indero mu ntara ati ico kibazo catorewe umuti kera
aho tubonye hari hasanzwe hari abari mu nk'umwe canke babiri barenga ko tukaca tugira ko kuntu twobigeza ku ishure ribura benshi aho naho twabonye bidakunda twace twiyumvira gukoresha abo twita abavolontaire abari basanzwe arabashomeri batararonka ubuzi hanyuma mwiyi minsi naho turiko turakoresha bavakateri ku mashure yisumbuye aho twabonye naho nyine ashobora kugira ikibazo ko twaje tubivugana n'ubushikiranganje bica tubwira bati gerageza murabe mwe murakoresha abakutsa kivi ahi wacu mu ntara ya Kirundo by'ukuri twaciye tukihutira umwaka uzohera cyo kimwe n'ahandi
mu gihe bivugwa ko abahunze baba bagiye gusubirizwa umuyobozi w'indero avuga ko atari wafata iyo ngingo
twebwe twe dufata ingingo yo kubasubiriza turanza tukandikira umushikiranganje tukamumenyesha ko dufise ikibazo cy'abigisha kubera abahunze kandi nivyo nikiyete twaramaze kuri murungikira aheze indwi zibiri umushikiranganje ntaradusubiza atubwire ko dushobora kubasubiriza cyangwa tutabasubiriza
abarongoye amasendika y'abigisha basaba umushikiranganje kutihutira gufata iyo ngingo imbere yuko icatumye bahunga gitoregwa umuti Eric Kana arongoye sendika Konapes y'abigisha bo mu mashuri yisumbuye
dusaba yuko babanza bakarindira babanze barindire igihugu kibanze gisubire mu mutekano gisubirana umutekano kumbure aba bumvise yuko mu mutima wabo batatekaniwe bakaba barakwemeza hanyuma mu kwezi kw'icenda abagaheza bakaraba yuko hoba hariho utashobye guhindukira akaba ariho bwo kwiyumvira kumusubiritsa
kubijanye n'ibibazo bya leta ngo ikibazo giha uburenganzira abana kuja mu mashure yisumbuye ngo cakozwe kutariko
ico kibazo ni cakozwe neza kuko uko twumva kivugwa ni concours national nimba ari concours national abanyeshure b'umwaka wa gatandatu bose iyo bava bakagera bategerezwa kugikora rero mu gihe hariho intara zimwe zimwe zitashoboye gukora icyo kibazo cya leta n'iki kiri cya leta yono cita ko cabaye intuzenya ikibazo cakozwe n'abantu bamwe bamwe kuko abandi bari bamaze guhunga
umuyobozi w'indero suka bibona
abatakoze ico kibazo twasanze ari abana 387 n'indwi n'twavuga ko mwabo 387 n'indwi bose arabahunze uko abantu basanga mu makomine yose 387 n'indwi kandi mu makomine yose abana ntibahunze twe twibaza yuko ico kibazo cakozwe neza kandi mu buryo bwiza nitwibaza yuko twari kurindira abana bahunze kuko nkuko nareko ndabibabwira abana bahunze n'igitigiri gitoya gose tugeranije n'abari ngaha kandi bakoze icyo kibazo neza
tubamenyeshe ko n'ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri gutandukira igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye kigiye gukogwa ku ndwi ya gatatu y'ukwezi kwa gatandatu abanyeshuri bakaba bamaze kumenyeshwa ko bazobazwa ku bice bibiri kuri bitatu bigize umwaka w'ishure mu Kirundo Jean Bosco ndarinze ijwi rya Amerika
tukubitire mu Rwanda aho itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatanu bari umunsi wa nyuma uguharura impunzi z'abarundi zakiwe mu miryango zitagiye mu makambi mu karere ka Bugesera karere kegeranye n'urubibe rw'u Burundi haravugwa impunzi zirenga 1400 zitagiye mu makambi zakiwe n'abanyagihugu bamwe mu bo Asumta Kaboyi umenyesha makuru wacu yashoboye kuganira nabo bavuga ko gushika ubu batunzwe n'abanyagihugu bagenda babaha ibyo kurya ariko bakifuza ko nabo boronswa imfashanyo
Akare ka Bugesera gakora ku mpaka w'u Burundi gafite imuzirenga 1400 ziri mu baturage zitigeze ziba mu nkambi abona sanze mu murenge wa Ririma bambwe ko kugeza ubu batunzwe n'abaturage bagenzi babo babakiriye ndetse n'abaturanyi bagenda babazanira ibyo kurya babwijwe rya Amerika ko ibi bidahagije bifuza ko nabo bafashwa nk'izindi munzi uyu mubyeyi afite umuryango w'abantu 9 acumbikiwe mu nzu n'umunyarwanda bahoze babana i Burundi yambwiye ko atunzwe n'ibyo baturanye bagenda bamugenera umunsi ku munsi
abadusengana babigiye baza kudusura bakaza baraza bakaturaba bakatuzanira ibyo kurya nawo amahora ati sindaza kugusura akaguha nk'igihumbi cyangwa ibihumbi bibiri ubwo umunsi kaburaciye n'ukuri ikintu twifuza ko cyo tugera aho abandi bari hariya mu nkambi barafasha nyene ubwo barabona ibyo kubafashisha baragwara bakabavuza naheswe bwa hano tugwaye umuntu ari imenye icyo cyose ni kibazo ugufungura ubwo nyene umuntu ari imenye sha ni kibazo icyo twakwifuza nuko byo byose bo bidukora nk'ibyo ariko barakorera abandi ko batwemereye ko umuntu wose ashobora kuba ahashaka numva bo bitugiramwo niyo mfashanyo ibonetse bakabandanya bakaho tuba ko bahazi
mu mudugudu uherereye mu kagari ka Kimaranzara mu murenge wa Ririma nahasanze umukecuru w'imyaka 106 nawe yacumbikiye impunzi z'abarundi zigera ku 10 harimo abuzukuru be abuzukuruza ubuvive bigoranye twabashije kuvugana ntiyumva neza ariko aracyafite ubwenge buhagije yatubwiye ko kugeza ubu atunzwe n'abaturanyi ngo ndetse n'abakozi b'umurenge n'abakagari aribo kugeza ubu bateranije amafaranga akabasha kubona igitunga bo bamuhungiye
abanga babakitifa bana bakozi babo ni tubanye neza cyane ariko icyo nsaba tubana babakirise tubatuzana ibintu mfashanyo z'abakirisito batwebwe twitwihurira kwamo kuri ku Imana barande babaranzi abana b'umwana wanjye wari Burundi
kugeza imiryango yakiriye impunzi z'abarundi baba abo bafite nk'isano cyangwa ubucuti iyi miryango isaba abanyarwanda muri rusange gufatanya bakagenda bafasha imiryango yakiriye impunzi kuko kugeza ubu bitoroheye iyo miryango kimwe nabo mu mujyi wa Kigali ndetse nabo mu ntara y'Amajyepfo twaganiriye uyu mukecuru wo mu murenge wa Ririma wakiriye abantu 9 nawe asanga leta n'imiryango ifasha impunzi yabunganyira ku mashuri y'abana ndetse no kubabonera ubuvuzi
byereke imibereho kwabihaye Imana kuko nta kindi twasakuza dukora none dufite ibibazo byinshi
hari ibintu byerekeye ubuzima hari kubona abana bicaye batiga hari n'ubuzima bwo kubaho nka executive w'akagari kacu amaze kumenya ko baje yakoze uko ashoboye kose anzanira amafaranga yo kwashakira nibura agafuka ku muceri nabo bavandimwe b'i Kigali ndiruka nyine ariko cyane cyane ubufasha no kubona abana bajya mu ishuri no kubona babona za mitiweli ikindi ibyo baryamamo kubona za matera ubunaratiriye ahantu hose
inzego zibanze zibara nabo bantu munsi ku munsi nazo ziravuga ko imiryango y'abarundi yahungiye mu nshuti zabo z'abanyarwanda ndetse n'ababakiriye bakeneye ubufasha bwihuse ngo kuko nubwo batari mu nkambi ariko imibereho ngo iranga ikabagora uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kimaranzara mu murenge wa Rilima akagari kamwe karimo impunzi z'abarundi ni mu karere ka Bugesera
mu byukuri ibyo byose iyo umuntu yahunze abakeneye ubufasha abakeneye ubufasha usibye kwa bangaba batabashije kujya mu nkambi aho abandi bari yenda bakagira amahirwe yo kuza mu miryango baziranye inshuti ariko bari bakwiye kuba hari icyo bafashwa nabo ubuzima bugakomeza ariko mu byukuri umuntu uri mu bibazo nk'ibi yagakwiye gufashwaho yaba ari hose
nkuko twabitangarijwe n'ushinzwe itangazamakuru muri Minisiteri yo gufasha impunzi ngo imibare y'impunzi z'abarundi zitagiye mu nkambi yakusanyijwe n'uturere ngo izagezwe muri Minisiteri yo gufasha impunzi mu Rwanda iyo Minisiteri isubira inyuma ibarurizo impunzi ndetse inaziye ibyangombwa biranga impunzi nyuma ngo Minisiteri y'impunzi nibwo izagena uburyo bwo gufasha izo mpunzi cyane cyane ku bigendanye no kwivuza Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Mbere ko dusezerana muri uyu mwanya reka tubashikize ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye. Umushikiriza manza kizigenza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Loretta Lynch yatangaje ko ibinyoma na ruswa byaranze bikomeye ishyirahamwe rijeri umupira w'amaguru ku isi FIFA mu kiringo cy'imyaka 20. Ivyo Loretta Lynch yabitangaje no munsi wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru New York mu gihe ivyaha vyashirwa habona ku bantu 14 bo mu ishyirahamwe FIFA mwitoza rikomeye kuri iryo shyirahamwe. Umushikiriza manza kizigenza wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Loretta Lynch yavuze ko ivyo vyagirizo vya ruswa ku bategetsi bakomeye b'ishyirahamwe FIFA vyageramiye bikomeye abantu batari bake. Amenyesha ko kuva mu mwaka w'1991 abategetsi b'ishyirahamwe FIFA bishimikije amabanga bari bajejwe kugira bakire ibiturire vy'imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari. Abashikiriza manza bavuga ko abo bategetsi bakiye ibiturire vy'amafaranga arenga imiliyoni 150 z'amadolari mu kiringo c'imyaka 24. Ibitero vy'amabombe vy'abihevyi vyahitanye abasirikare b'igihugu ca Iraq 17 mu ntara ya Anbar mu ijoro ryashiriye no munsi wa gatatu mu gihe inteko zishigikiye leta muri Iraq zibandanya igikorwa cazo gishasha co gutuza umugwi Islamic State muri ako karere. Abategetsi b'igisirikare ca Iraq batangaje ko ibitero vyabereye hanze y'igisagara ca Fallujah kiri mu minwe y'umugwi Islamic State mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri vyabaye amasaha makeyi inyuma y'uko leta ya Iraq itanguye igitero cyo gusubira gufata ibice by'intara ya Anbar biri mu minwe y'umugwi Islamic State. Igisirikare cya leta ya Iraq n'abagwanyi bashigikiye leta bashimikiye muri iki gihe ku bice biri hanze ya Ramadi umugwa mukuru w'intara ya Anbar mu kwigora ko gutuma abagwanyi b'umugwi Islamic State batabandanya baronka ibyo bakeneye imbere y'uko binjira mu gisagara cya Anbar ubwacu. Cyo gikorwa cya gisirikare gishigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kikaba cyatanguye ku munsi wa kabiri. Abashinga amateka mu gihugu cya Madagascar batoye kwirukana Henry Rajaonarimampianina mu mabanga yiwe ya president mu bishobora kugeramira utwigoro tw'igihugu cya Madagascar tugutsimbataza umutekano inyuma y'imyaka itari mike y'intambara. Nshuti z'Ijwi rya Amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu, ibiganiro byo muri uyu mwanya bigarukiye ngaha. Mwari kumwe na Fidel Niyongabo kuri micro washize hamwe ibiganiro yari Fatuma Alimas Kalala. Mugoroba mwiza mwese.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.